Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Sangu kazi nchuti bakozi wa radio Nzamba gati kakawe muna no makuru yokurino genekerezo ya chumini chenda nyakanga umako yumbiwe na milongiwe na kabiri ayo kwa wateguri ya gaza kuri zino gengo nguru nguru zikurikira ishirahamwe mpuzamakungu rirabe ibijanye na gatya kazi na muntu Human Rights Watch yanegura uwasubiriye umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ariwe Gervain Yakubuca. Iyo mpinduka ngo ishobora kubandanya isubiza inyuma ibijanye n'ibibahirizwa n'uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Burundi. Bari bakwiye kwerekana ubutunzi bafise imbere y'iminsi 15 kugira intwaro ibereye itsimbatare mu gihugu nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ku Burundi. Abo sabandi n'abagize leta nshasha y'u Burundi bisabwa n'ishyirahamwe rikome gishinzwe kurwanya abarya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Umunzi naho z'abarundi munzi ziri mu kambi ya Nyarugusu bwo guca Tanzania zirasaba zishimitse ishiramwe ACR kuronswa imiti yo kwivuza. Imyaka ibiri iraheze atamuti baronka aya nayandi mu kanye sase sangwe kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze kuri radio Nzamba gateka kawe. Abagize leta nshasha y'u Burundi ngo barakwiye kwerekana ubutunzi bafise imbere y'iminsi 15 kugira intwari ibereye itsimbatare mu gihugu nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi bishikizwa na Gabriel Rufyire arongo ishyirahamwe rikome gishinze kurwanya abarya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere. Kubwiwe abo bagize leta nshasha bakwiye kandi kwirinda kubangikanya amabanga mu gukora urudandazwa nk'uko bibujijwe n'amategeko kugira Burundi bushike ku iterambere. Umviriza Gabriel Rufyire.
Ibintu bya mbere bisabwa ni uko ikibazo umukuru w'igihugu arashikiriza kijyanye n'intwari bereye abasuma ababandi bakaboko bampema zuzuye abo bantu batabanje kwigizwa inyuma nagenda babwiye ko bitazoshoboka. Arico gituma twagomba dusabe leta nshasha yarayihagiye ubwa mbere ibanze ikora ibishoboka byose yubahirize ibyigwa shingiro mu ngingo yaryo ya 95. Iyo ngingo ivuga iti umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganji wa mbere abagize leta n'abandi bose basanzwe bashyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu abo bantu amategeko abategeka ko bagenda kwerekana ubutunzi bwabo. Iyi migwi mushya kudondagura yose mbere mwashaka dushize ko n'abana babo bakiri mine batarakwiza imyaka 18 bategeka gusa bagenda kwerekana ubutunzi bafite mu minsi 15. Nagomba rero mutodufashe gukurikirana n'abamenyesha makuru iminsi 15 ziharurira kuntu kitwe yemwe tukazumva yuko iminsi 15 yarangiye bataragenda kwerekana ubutunzi bafite bya bintu by'intwari bere tuko turavuga bizaba bitanguye kuduca mu myanya y'intoki. Mugabo rero jewe ndemeza neza ko bazobikora kuko ntiyararenga iminsi 15 ashasigaye nibaza ko mwiyindwi bazoza barabatuma ko mwese muzakurariye ariko barabikora. Hanyuma ikindi nagomba nongere iri tegeko nyine rica rivuga yuko n'abahavuye bakeza kuza kwerekana ibyo baronse mu kiringo bari bamaze. Hari ibindi tegeko nimero imwe agakwego gashinze ubusa gatatu yo kuba 31 0 umwaka w'1989 1989. Iyo tegeko rivuga ibijyanye no kutabangikanya amabanga mu ngingo yaryo ya 12 rivuga yuko ata muntu n'umwe afite amabanga y'igihugu aja mu bintu by'urudanda. Ariko muha mu byumva bire ko barafatwa bari mu isukari bari mu isima kwifuza rero yuko mwiri leta shashi ibyo bintu byoshika nk'umugani tubumve bari kukiti tubumve bari ko barashyira mu ngiro iyi migambi umukuru w'igihugu amaze iminsi ashikiriza yo guteza imbere igihugu kugira ngo nk'uko mu kivugo kihari cy'igihugu umunwa wose urona icyo ufungura umufuko wose kandi ugira amafaranga. Mbona kugira ngo ibyo bishoboke ni uko abantu bagomba kujya abandi babicayeko abo bantu bigizwa hirya.
mwumakura kufugwa mwagateka kazi na munu ishira mwe rihanda na gata ya kazi na munu kuisi Human Rights Watch dinashima ingingo yo kubogoza uwaho zero mshikiranganji uambere alengiome unyoni mwitangazo gyoshira mwe gashize ahawona kuri uambere Lewis Mujarongo ya karere ka Afrika yo hagati muri gyoshira mwe anegurako uamusubiriye muri cho kibanza aliwe jervendi la kubucha fise izo ya agigwa Lewis Muja kawonako yomhinduka ishobora kuandanya isubiza inyuma ibijanye n'ubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu kurikira Lewis Muja
Mushyirahamwe Human Rights Watch turashima ko umuntu nka bunyoni azwi nk'uwahungabanije uburenganzira bwa kiremwa muntu akugwa mu mabanga ariko ntidushima nuko bunyoni yashitwe ku ruhande kugira ngo asubirigwe nandira ko buca Mushyirahamwe ryacu tubona ko atantambwe nimwe yatewe nta kintu na kimwe cyahindutse aturibaza ibibazo bitari bike ku bijyanye n'icyatumye umukuru w'igihugu Ndayishimiye amuhitamwo turibaza nko ku majambo ashikiriza ahavuga yuko ashigikiye yubahizwa rya kiremwa muntu agacashira mu mabanga umuntu muri kahise yavuzwe mu mabajanye niho nyangwa yagateka kazi na muntu umushikiranganji wa mbere uno munsi akaba yarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umwe bwa Burayi kuko avugwa mu mabi yakozwe kuva muri 2015 hakaba hari n'ibindi byaha avugwamo imbere y'umwaka wa 2015 mu gihe yakora mu gipolisi eka mbere no mu biro by'iperereza mu ishyirahamwe Human Rights Watch tubona ko ata kintu na kimwe cyahindutse mu gihe umukuru w'igihugu yoba yipfuza guharanira yubahirizwa ry'agateka ka zina muntu akwiye kuza arashyira mu mabanga abantu batavugwa mu mabi yiho nyangwa ry'agateka ka zina muntu abantu bifuza ko mwe nayo mabi ahagarara mu Burundi
turabandanya n'amakuru twatugure kwashikiriza kuri radio Inzamba gateka kawe Leta y'u Burundi irakwiye gufata ingingo zijanye n'urubanza ruherutse gucibwa n'igisata cy'ingururizo cya Senare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ku bijanye n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza uko niko Pierre Claver Mbonima abibona una wakaba haranira gateka kazi na muntu akaba kandi yarakozwe ko n'icyo kiringo yo Sentare ikaba yemeje ko icyo kiringo cya gatatu gica kubiri n'ibyo shingiro by'u Burundi kubwiwe zimwe muri zo ngingo nuko abapfunze bose bazira kuba baragwanije icyo kiringo bakarekugwa bakaza guterera mu iterambere ry'u Burundi kurikira Pierre Claver Mbonima
Leta y'u Burundi rero ikurikize iyo ngingo ya Sentare noneho narijya umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari yanzwe atwara yase kino gihe rero tumusaba yuko iyo ngingo yoca ikurikizwa aho rero haca hafatwa ingingo nyinshi hari abantu benshi basanzwe bagira icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza urumva rero yuko bakwiye kwicaha wabiyonkagira nti Leta ndateka kwica ibatunganiriza na twebwe turimwe badutunganirize kuko byose byabaye kuri icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza rero kugira uryo teka rigumeho umukuru w'igihugu abamufasha gutwara nibemere iyo ngingo ya Sentare ikurikizwe bazoba bubashe ubutungane kuko nabo nyine bavuga bati nyabura ubutungane nibwubahirizwe twebwe twasaba amahoro twasaba ubutungane aho baduhaye ayo mahoro bakaduha ubwo butungane bazoba badusumbushije nta kindi abarundi basaba atari ukubaha mu mahoro basaba amafaranga basaba yuko bafatwa neza bakubahizwa mu buzima bwabo muri icyo gihe rero abarenganijwe mu kubashumbusha nk'abapfunzwe babarekure hanyuma nk'abahunze bateguwe neza ingene batahuka hanyuma bafashe gusubira mu byabo aho rero bazoba bashumbushije nabundi ntaho ujya kwimena amaraso ngo Leta nitange amafaranga guhita amafaranga nkuko Sentare yarabisomye ubwo rubanza igihugu gitekane abarundi basubiye gukora igihugu cyabo bidegembya batagenda bakebaguzwa
wakaba yari Pierre Claver Mbonima Rongo ishyirahamwe APRODH riharanira gateka kazi na muntu n'akaba nyororo tumira mate mukanya amakuru kuri radio Inzamba arabandanya
inzamba
imyidogo n'imyishimo banyagihugu bo muri quartier ya Gasekebuye iri muri zone ya Musaga ni mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu bavuga ko badatahura ingene bariko barakwa imisegetera baheruka guhabwa atansiguro baronse basaba ko ico kibazo cokosogwa ari ku burongoyo yo quartier wewe avuga ko ico kibazo atacazi niko tubaza Georges Nimenya
amakuru dukora muri quartier ya Gasekebuye atumenyesha ko iyo misegetera yari yahawe abanyagihugu kumisi ya gatatu no kuwa kane w'indwi iheze ayo makuru abandanya avuga ko abatanze iyo misegetera bashobora kuba baranyuruje itari mike bigatuma haba abatayironse kandi bari bayifitiye uburenganzira abanyagihugu bari dogera iyo nyifato y'abarongozi biyo karti ya Gasekebuye yatumye basubira kwa imisegetera bari bahawe bagasaba ko boronka isiguro yavyo tutega matwi umwe muri abo
aha chef yinde imisegetera yari yatanze gukoreshwa muri karti yacu burera byamenyekanye ngo hari n'abafatiwe mu gatumba ayo hirya hajyanye bitumye batangura kwaka iyindi bari bahaye abamaze kuronka ako batakunga kunga kuva kuri uyu munsi wa gatandatu bagenda babatera nubwo kugira ngo ayibake yamwebwe tukagoma mutabarize igituma basuye kwaka imisegetera abo bari bayihaye
tubajije Viviane Kigeme arongoye iyo quartier ya Gasekebuye yatwishuye ko ico kibazo atacazi muri quartier yiwe
Georges Nimenya arakenuye mu gisata cy'impunzi naho iburaje imiti rirateye umuti muhagaze impunzi ziri mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania hakaba haze imyaka ibiri irenga iyo zigiye kwivuza zikabwirwa ko ata miti hari udafise aho yisumamwo unashobora kwivuza basaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe HCR kubatezurira kuko bageze aho mwasa ashaka n'inkuru ya Bella Mugisha
izo mpunzi zivuga ko ikibazo cyo kwivuza cy'abanye Rutarara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hagiye haribonekeza ibura ry'imiti ubuhoho ngo byarenze urugero bagiye kwivuza ngo babwirwa ko imiti yaheze ubutaronse amahirwe yo kuronka aho apagasa uwiwe agenda uko umvirize umwe muri izo mpunzi aravuga uko byifashe
imiti mu bitaro ntihagiye kwivuza hayo imiti ni mike cyane bagenda bakakubwira ngo imiti yaheze mufagashatele tuko dufuranga dana vya kuduki basisha kumari farmasi akagura kukira mshuwele kubuza uwewe
ikivyo nyurango nuko batakironka naho bisumamwo nuduki bahora bacuruza ngo nitukiboneka ubukene ni bwinshi ubugwaju wiwe na kironka ingene amugurira imiti basaba leta ya Tanzania kubatezurira kuko bageze aho umwasa ashaka
ariko ubu ntaho dukuru dufaranga ubukene ni bwinshi ingwara nazo ni nyinshi umuntu aragwara akabura k'agafaranga ko kujya kuri farumasi kugira ngo aronke umuti ashobora kuvuza uwiwe rero twagomba gusaba no kuri badutezurire kuko turahangayitse kandi tubeze kure
uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe twarondeye userukira ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ari naryo rijejwe amagara y'impunzi mu ikambi ya Nyarugusu kugira ngo agire icyo ashikirije kuri iryo bura ry'imiti nitwashoboye kumuronka
Bella Mugisha urakenewe tukiri mu gisata cy'impunzi hari kiziga cy'umugore cyatowe mu gitondo cyo kuri wa mbere mu nzu iri muri zone y'icumi mu ikambi y'impunzi inyarugusu muri Tanzania ababanyi bikeka ko yoba yahuye ariko abo babanyi nyene bavuga ko batumva icyo bacatumye abikora uwo mugore yari yimukiye muri iyo nzu mu gitondo cy'uno munsi wa mbere nyene bakavuga ko bwarubwa kabiri aje kuhaba nyene urugo akaba yari muramukazi wiwe nawe akaba yaramaze igihe yaritavye imana ikizuga cyo mu kenyezi kikaba cakuwaho n'abasungusungu makuru avugwa mu gisata c'inkino nk'uko vyama ku misi ya mbere umupira w'amaboko basketball harabaye inkino zo gutegura imigwi y'urunani na Young Sisters izoserukira igihugu mu nkino mpuzamakungu nayo mu mupira w'amaguru ihiganwa Primus League labandanya rikaba ryari ku ndwi ya gatandatu umugwi wa Message Ngozi ukaba ariwo uri mu kibanza ca mbere gushika ubu amakuru y'inkino turashikizwa na Alexandre Niungeko
duhere mu mupira w'amaguru aho mu ndwi iheze ihiganwa Primus League ryari rigeze ku ndwi igira gatandatu ku munsi w'Imana Rukinzo yatsinze New Oil kimwe ku busa Musonga atitsinda Abuja City bibiri kuri kimwe Message Ngozi inganya na Magara ubusa ku bundi Vitaro nayo itsinda Tigre Noir bibiri kuri kimwe ku kumusi wa gatandatu Olympic Star yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo bibiri kubusa Aigle Noir nayo nyene itsinda bibiri kubusa Interstar nyuma y'indwigira gatandatu yihiganwa n'ubu umurwi wa Message Ngozi uracari ku isonga n'amanota 18 ugakurikirwa na Aigle Noir ifise amanota 13 musongati gira gatatu n'amanota 12 ni mu gihe Atletico New Oil n'ubu ariyo ya nyuma n'inota rimwe gusa muri basketball indwi twaraye turangije yaranzwe n'inkino so kwegeranya uburyo bwo gufasha imirwi y'urunani na Young Sisters izo serukira igihugu mu nkino mpuzamakungu urukino rwa nyuma rwahuje Jimikana Lesipo ntirwarangiye kubera imvura ni mu gihe agace ka gatatu k'urukino karangiye Jimikana iri imbere n'amanota 59 kuri 48 baciye babagaburira agashimwe kangana n'umuriyoni n'igice Lesipo ica ironka n'igikombe cy'umurwi wakinye neza ivyo bita fair play. New Star niyo yatahukanye kibanza cha gatatu mu gutsinda urunani ku manota 81 kuri 80. Mu bigeme umurwi wa Young Sisters watsinze Gladiators amanota 58 kuri 49 ikaba yaciye ihabwa igikombe cy'uko ariyo yatahukanye higanwa y'uno mwaka hamwe n'ibahasha by'imiliyoni 5 z'amarundi.
Alexandre Nungeko tugushimire ninonga haduce dusozerera ano makuru twabateguriye shimire mwebwe mwese mwaduteze abiri shimire kandi bagenzi banje bayateguye kugeza aho muyumva Edicode Naje nabashikirije ndabasezeye na utaha.